zambirasamirana.
Amakuru na Parfait Mudasigana.
Mwiriwe nchuti na mwe wakunzi wa radio Inzamba hagatika kawe muduteze yomi kaze mu makuru yukuru wagatatu mnyonyo yuhumbiwi na minongu biri. Inosa kubjimana ni watuma ano majwi abashikira hingi ngonguru nguru odziagitza. Ubwoba n'ibwishi mu banyagihugu bo muri komine Burambi n'intara ya Rumonge biturutse ku ifatwa rya gasakisa kiriko rirakoregwa bamwe mu banyagihugu bo muri zone Maramvya abafatwa bakaba bo babajanwa mu biro by'iperereza mu ntango zano makuru muravyumva amwidonido nayo mu ntara ya Karusi neza na neza ku mutumba Nyamugari wa komine Buhiga ugwara kwa bimorera kure gw'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD gwari haye uburenganzira bwo kurandura imirima y'abanyagihugu bafise amatongo bahawe na komine abari kwisonga muri ubwo bubisha murabumva murano makuru nayo mu mpera zano makuru turabashikana mu gihugu kibanye cy'u Rwanda mu karere ka Bugesera aho impunzi z'abarundi zahahungiye zisaba zishimitse ishyirahamwe ryitaho impunzi hashere kubapfunyiriza urugendo mu gushyiraho ibiro bitura mu gihe bariko bararondera ibyangombwa kaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Natuwe kwa mtsanongera kwifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwe ukwayo duharano makuru kuri ino nkuru iciye kumasonga ivugwa mu bijanye n'umutekano muke ibisasu ntezwa ntoke vyitwa mu rurimi rw'Ifaransa grenade nivyo kumuhinga mukuru uyu wa mbere vyatowe imbere y'ibiro vya buramatari w'intara ya Kayanza. Izo grenade zari mu isorori itekeye mu isashe biteretse ku ntebe abanyagihugu barindirira ko kwakigwa na buramatari w'intara ya Kayanza. Buramatari w'iyo ntara Colonel Remy Cisahayo akavuga ko uwabizanye ari uwashatse kuzikura kuko ngo zitari zuguruye, akabasaba abanyagihugu boba bagitunze ibigwanisho batabifitiye uburenganzira kuvyerekana inzego zijeje umutekano kugira baciribwe inkoni ngufi. Tukivuga rero ibijanye n'umutekano muke, igipolisi kimaze iminsi gifata abantu muri zone Maramvya ya komine Burambi n'intara ya Rumonge. Babiri bamaze gufatwa ntibabwiwe igituma bafashwe cyangwa ngo babwigwe icaha bakoze. Ifatwa rya abantu rirakaba rite amakenga abanyagihugu mu Maramvya basaba ko umutekano w'ababo wokingirwa kuko bivugwa ko abafashwe bajanwa mu gasho kiperereza mu gisagara cha Bujumbura. Bonfils niyongere
afashwe muri zone Maramvya kuva ku Imana uheze n'umwigisha wo ku ishure rito ijyaho bita Kwibambo muri zone Rutema ya komine Bugarama mu ntara ya Rumonge. Uwo nawe akaba yitwa Denis Ndereye. Uwa kabiri noze mu gisirikare cya kera FFAB yakukurutse yitwa Evariste Ndeho kubwayo. Uwugira gatatu yafashwe kuwa gatanu uheze n'abapolisi ku Gisagazuba, uwo bivugwa ko yariko arondera ibifungurwa byo kwihembura. Amazina yiwe ntarashobora kumenyekana, abapolisi baciye bamwagiriza ko yoba ari mu migwi yitwaje ibigwanisho yateye muri ako gace kuva mu mpera z'ukwezi k'umunani gushika mu kwezi kw'icenda. Ayo makuru nyine akavuga ko yoba yarabonejwe igufa kuri ico kirindiro c'abapolisi. Amasoko ya Radio Inzamba gateka kawe muri ako gace avuga ko bahagaritswe uko ari babiri bazira umukeko atacaha kiboneka bo barakoze. Batewe amakenga kandi n'umutekano wabo kuko baciye bajanwa ubutarariye mu gisagara ca Bujumbura aho bivugwa ko bajanywe mu gasho kiperereza. Abanyagihugu bahi Burambi bakabazwa no kubona imbonera kuri yitwa niho imbere yatemye umuntu igahwa kumwica ikoresheje umupanga nubu acijanda jandira. Basaba abapolisi kutagira nkunzi na kamwana wa mama mu gihe bariko bakorera mu banyagihugu. Uruganda rwo kumenyesha makuru kwa Radio Inzamba gateka kawe ntirwashoboye kuronka ico consolateur nitunga. Buramatari ntara bimonge abivuga ko canke OPC de Melchior Hakizimana arongoye igipolisi muri iyo ntara avuga kuri iryo hagarikwa ry'abo bantu.
Bonfils niyongera rakoze bamwe mu banyagihugu nabo bo ku mutumba Nyamugari komine Buhiga n'intara ya Karusi barado makuru toke kumbonera kure ziserukira izindi mu ntara kuba zibarandurira imirima mu matongo yabo hanyuma bitwaye muri parike ntibatunganirizwe. Umwe mu banyagihugu bo muri iyo ntara avuga ko izo mbonera kure zibikora inyuma yaho umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deho Gide Rurema yagiye muri iyo ntara amenyesha ko abafise amatongo n'amaparcelle manini manini bahawe na commune bohagarika kurima umviriza uno munyagihugu
Yose natanguye mu ntara z'ikenda amushyanganye Gide Rurema yagira dushate mu ntara y'Ikarusi aje kurara afise amatongo manini manini hanyuma hashitse amusaba aramutembereza ni matango manini manini achampara hagarisha wakira yuko tadosu ya kurima hanyuma ama parashele na yuko wera wali wazo za yuko ya tango na kumine wichi ya umakosu achampuka yuko hadoza komisyo ije kuiga ichi wazo cha ama parashele ya buka ko kumine ya liya tango umakosu mbe humbibi yuko leo kuchamu ama parashele asangwe taruba kwa kandi ayimye ya lata tu mbona lakule ndaizi gajirari watazira mabosu avuga ko hahawe n'umukuru w'imbonerakure yitwa Nestori batazira benuriye bakajyaho amaparcelle atatu akurikirana bararandagura uburinde bwariho butandukanye amaparcelle atatu barazura n'ibishitsi barata ku gahinga kubera twari dusanzwe twarashije turi abo batatu nayo matongo yose yarashije n'imyaka yose yari irunze imvura yarahavuye yagwa ku icumi yatuzinduka yo gutera itariki 2022 mu gitondo cy'itariki 2029 niho uwo ndayizi gajerari batanzuye amadosi yafata amasuka n'abakozi abatwara nayo maparcelle abiri akurikirana y'abatubutsi ashobora gwa mubarandagura ibigori byari bimeze akavuga ati iyo parcelle ikurikira igira gatatu niyo muhutu w'umugumyabanga uwo ari mu mureke irandagura irandagura ibyo naragiye kwitwara ngiye kwitwara kwa procureur bati procureur yarari hari substitute procureur acandungika kwa abapeji ngiye kwa abapeji yanyakiriye anyikura turi kumwe n'uwo wundi turi babiri aduha convocation kandi n'ibyo yarandiye twabizanye tuca turayakira turayitanga yari yo kwitaba ku munsi wa kane itariki 2029 bukeye dutonze twitaje yacyo atubwira ngo nimugende ikibazo cyanyu giteze kwabura amatari kwabura amatari twagiye batubwiye inyishu yazibuye katariwe yamutumye kurandagura iyo mirimo
Radio Nzamba rero yarondeye imbonera kure ndayiziga Gerard batazira mu bosi idoma kuri toke muri ubwo bubisha yatwishuye ko bamubeshera yongera ko atanu mugambwe arimo ivyo bamwagiriza ngo byo bazwa abajejwe intwaro tukiri mu bijanye n'umutekano mu kerero haravugwa ubusuma bwo mu mazu y'idandarizo y'amatelefone ngendanwa binahandikirwa amakete hakadandarizwa n'ibikoresho byo mu biro kumugwa mukuru w'intara ya Muyinga abiba bakaba babanza gutobora ayo mazu canke bakabanza gukura ko amabati idonido na Edi Claude ninahazwe
impungenge abakora muri ayo mazu yo kumugwa mukuru w'intara ya Muyinga nuko atakwezi guhera bene ayo mazu atiburukomba amazi nkuko amakuru Radio Nzamba yaronse abyemeza akaruyo ka hafi n'ubusuma bwakozwe ahandikirwa amakete mu ijoro ryo kuimana buca ari kuwa mbere hakibwa imashini ya bwonko zitatu abasuma rero bakaba batoye uruhome imbere yo kwinjira ngo batore izo mashini nkuko isoko rya Radio Nzamba bimenyesha imuhinga hari haciye ikiringo kiri munsi y'ukwezi amazu atatu adandarizwamo amatelefone ngendanwa n'ibindi bijana nayo asahuwe urukomba amazi aho hose akaba atanumwe yigeze afatwa abasuma iyo badatoboye rero impome bakaba baca hejuru ku mabati bagakorokera imbere ahari ivyo bakeneye kwiba abo badandaza bibwa bagatangazwa n'ingene ubusuma nk'ubwo uzingamika ubutunzi ahantu hari abapolisi n'indi migwi irara irakizura abadandaza bagasaba ko bamatohoza kugira abo basuma bafatwe guto ubwo bukozi bw'ikibi butuzwe ahimuyinga
Edi Claude narakumenyeshe ko imyidogo rero ari myinshi mu banyagihugu bo muri iyo ntara nyene ya Muyinga aho basabye intererano yo kubaka ibiro bishasha bya komine imigwi itandukanye ikorera mu ntara ya Muyinga ikabisabwa intererano yo kubaka ibiro by'intara ntiyakiriwe kumwe nk'uko bamwe mu bavigani Radio Nzamba aba banyagihugu bavuga ko bugarijwe n'ubukene budasanzwe ko ivyo basabwa aramananiza idonido na Belancire ninahazwe
agize ico bashikiriza na cane cane mu bakozi ba leta baridoga bamenyesha ko mu miryango hari ubukene burenze ko rero kitari gihe cyo gusaba intererano yo kubaka ibiro by'intara abandi bakavuga ko inyubakwa benizo zitwara uburyo bwinshi ko zokubakwa na leta bakareka kuguma banunuza abanyagihugu batakigira amikoro abakozi ba leta abakora mu mashyirahamwe yigenga eka n'abadandaza umwe akazotanga iyo ntererano bivanye n'urugero ariko nkuko bimenyeshwa mu manama buramatari w'intara ya Muyinga Jean-Claude barutwa nayo agirisha imigwi itandukanye mu ntumbero yo gusigura ibijyanye n'uwo mugambi hamwe n'intererano isabwa kuri buri mugwi abarimyi bakaba basabwa kuzotanga amaheri igihumbi ku rugo ku mwaka abakozi ba leta abakora mu mashyirahamwe yigenga be n'abadandaza bagasaba kuba batanze iyo ntererano gushika ku igenekerezo rya gatandatu kigarama uno mwaka ivyigwa mfata kibanza bimaze kuja habona bikerekana ko iyo nyubakwa izotwara amahera arenga umuriyaridi ni miliyoni 200 nkuko bishikirizwa na bamwe bamaze gusigurirwa uwo mugambi w'iterambere
arakoze na Benasire nini nahazwe muri ko mukurikira amakuru kuri radio Inzamba agateka kawe mukanya turabandanya nano makuru
akamo gato abanyeshuri kubijanye n'ikiza cha coronavirus
ikiza cha coronavirus ni gitora abanyeshuri ico kiza namukira baraba kurikiza ho muri hose amabwirizo yo kwirinda ico kiza mu gukaraba intoki n'amazi meza n'isabuni mu kwirinda kuramukanya muhana maboko kiziye kiziririzwe kandi gutizanya udufukamunwa igihe naho wumvise kimwe mu bimenyetso by'iyo ngwara bimenyesha bigisha cyangwa abavyeyi
akona kamo karajo Inzamba agateka kawe
tubananye nano makuru twabateguriye kuri no nkoro iciye ku masonga idushikire muri kano kanya muri studio inyuma y'urugendo umugwi ujejwe ibibazo vya COVID-19 mu Burundi wagize ku kibuga c'indege ca Bujumbura kuri no wa kabiri umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntawugwamiye yamenyesheje abarundi n'amakungu ko ikibuga c'indege Melchior Ndadaye kizugurwa icese igenekerezo rya munani za kuno kwezi kwa 11 ishiramwe rukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akate Burundi rirahagaritswe umutima nikena ry'ibifungurwa mabohero batandukanye mu gihugu haraheze hafi ukwezi kubwo umushingwa manza Jean-Claude Ntiburumunsi arongoye igisata c'amategeko muri akate Burundi ubwo bukene bwibonekeza mu gihe ayo mabohero arangwa mu bwinshi bw'abanyororo agasaba leta kudafata minenegwe ico kibazo kuko abapfungwa tahandi bakura umviriza
ico tubona nuko indwi zibira zirangire ivyo bifungurwa bitaboneka mu mabohero atandukanye mu gihugu uburenganzira bwo kugaburira abanyororo mu burenganzira umunyororo akora amategeko mpuzamakungu kigira agati y'akazi na muntu eka mbere n'amategeko y'igihugu muri iyi minsi rero biragaragara yuko ibintu vyunyutse mu gihe abanyororo bashobora kumara iminsi indwi yose batarose ivyo bafungura aho bimaze kugaragara cyane mu rero rya Bujumbura Rumonge Ruyigi ubanza ngo hamwe na Muramvya aho rimwe hashobora kuboneka ifu gusa kandi hakaboneka ibiharage gusa canke nibyo byose bikabura ubwo bukene rero bw'ibifungurwa bubonetse mu gihe mu mabohero atandukanye mu gihugu hari abanyororo benshi cyane barenzeye ubushobozi bwo kwakira abanyororo izo ngorane rero zo kugaburira abanyororo zije mu gihe hari n'ingingo yafashwe n'ubuyobozi bukuru bw'amabohero mu gihugu aho bubuza ko atabantu baza kugendera abanyororo abanyororo nabo bakaba bahora bavyungukiramo kuko abaje kubaramutsa baza babagemuriye bagashobora gusahiriza kuri utwo dufungurwa bahora baronka mu mabohero kwebwe rero ko tubona nuko ubuyobozi bw'amabohero bworeka iyo ngingo abantu bakaza bakagemurira ababo bakabaraba mugabo amabohero agafata ingingo yuko abinjira abo banza bakikingira kandi bagakingira n'abandi baza gusanga indani kuri izo ngorane zose rero kandi tuvuga nuko ubuyobozi bw'amabohero butaco bwigera bukora kugira ngo busigurire abanyorori ingorane ziba zifatiye kuri uko kuntu ibifungurwa bitakiboneka ariko rero ico tubona nuko abatwara igihugu bamavuga yuko Burundi atangorane ofise z'uburyo tugaca twibaza rero yuko kukubura kw'ibifungurwa kwa kuva ku gatima kabi kabatwara abanyororo canke kubajejwe ubwo buzima bw'abanyororo canke kukaba ari ugukora batabishize kumwete tukadusaba rero leta y'u Burundi yuko yogirumviriza ingorane abanyororo bafise kandi kazitorera umuti kare amazi atararenga inkombe akati Burundi kandi rasavye abatwara igihugu yuko kwihutira cyane cyane ubushikiranganje bw'ubutungane ko kwihutira kugabanya abanyororo mu mabohero bakarekura abanyororo bahejeje iminyororo yabo bakarekura abanyororo bejejwe bakarekura abanyororo bagifunzwe by'agateganyo babona yuko atangorane botera mu kibano bakarengora n'abanyororo bafise ingwara zidakira.
Tuwana nyinano makuru mugisata chimunzi, munzi za barundi za hungi ya mukarele ka Bugesera mu buseruko bw'igihugu Rwanda. Barasaba ishyirahamwe Hasere ko bopfunyirizwa urugendo rwo kuja mu gisagara cya Kigali mu gihe baba bariko bararondera ivyo basabwa bakamenyesha ko aho nyene muri ako karere ka Bugesera gasanzwe karimo ibiro bya Hasere biraba impunzi z'abanyaribia ziri mu ikambi y'agateganyo y'agashora kubgabo ibyo basabwa babisanze kuri ibyo biro boheza bakabironka bitagoranye na rya abafisa mikoro make ni inkuru tubaza mugenzi wacu François Bizimana yakubiti hariya
kintu dukeneye cyo no kuvuganye kwa service nyene ariko dukeneye mu watujejwe no vuga cyane cyane muri Hasere
uyu numwe muri zo mpunzi z'abarundi bahungiye mu karere ka Bugesera aharatubwira ibibagora mu gihe hagize ibyo basabwa biba ngombwa ko baje kubirondera mu gisagara cha Kigali kilometero 30 uvuye mu murenge wa Nyamata aho benshi basanzwe baba
urabona kugenda bisabaga impamba bisabaga tike ko kugerayo bigasaba ibintu byinshi hari gihe rero bisaba ko anamba ari umwana unagenda umutwaye namba ari umuntu ashaje ugenda umutwaye namba ari umuntu agwaye cyane ugasanga ugenda umutwaye rero ibyo byose biradutera ingorane cyane tukabona yuko iya anamba hari ukundi bo bikora bo dufasha kugira ngo dufunyire urugendo nk'ubu hari igihe twaduherutsemo byo kwandikisha abana bakivuka ibyo bidusaba ko tuje Kigali hari ibindi keshi nk'uko iyo umuntu agwaye atararonka yandanga mpunzi ugasanga rero nabyo nyene hari ibyo twosaba ubufasha muri Hasere ariko kidushobora kubona igihe tubabidukorera kubera ari kure
uno mukenyezi nawe nyene yahungiye muri aho karere ka Bugesera
n'ibyo dufasha gose kubera umuntu abanza gufata urugendo kugira ashore kuronka izo service yarakeneye kandi ukaba uzi uko amikoro y'abantu bahunza atari manini cyane kenshi biratuma umuntu adashaka kugenda ariko byoza ngaha inyamata byodufasha gose baba badufunyiye urugendo kandi umuntu ayikeneye bikamworohera no kuja kubaza hari n'ibyo usanga umuntu akenera ariko kubera biba biri kure ugasanga umuntu yarabihebye ntirirwa arabibaza
twashatse kubaza nimba ibyo basaba bo bironswa ariko abarongoye HCR mu Rwanda ntitwashoboye kubaronka abarundi bahungiye muri ako karere ka Bugesera barenga 300,000 bakaba bahunze mu 2015 intureka zari zifatiye ukiringo cha gatatu cyo muhisi Petero Nkurunziza
rakoze na François Bizimana tokiri muri ico gisata cimpunzi imyidogo ni yose mu banyeshuri b'impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Murongwe ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abo banyeshuri nta bikoresho by'ishuri bafise biturutse yuko ishyirahamwe Action Aid yahora ribibaronsa atavyo ryatanze muri uyu mwaka w'ishuri basaba abagira neza kubagarukira ko ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Baptiste Bireha
bana b'impunzi z'abarundi ngo barafise ingorane zo kurikirana ivyigwa kuko batagikoresho na kimwe cy'ishuri bafise biturutse yuko ishyirahamwe Action Aid rikurikirana ivy'indero muri okambi y'Umurongwe atavyo ryatanze iruhande y'ivyo ngo nta n'umwambaro w'ishuri bafise abo bana bakabazwa no kubona abarimu bama basohoye mu ishuri
no kuri twebwe ngaha ku ishuri turahangayitse cyane gose nta makaye dufise nta uniforme nyine kandi bazi yuko turi mu nzi tondukonye ni mu mudu zisanzwe imbere naho duciye ntiwomenya ko turi n'abanyeshure nkuko haraga kayusanga waliganye mu mwaka uheze harasigaye nk'impapuro zibiri ni kujura tonda no gasanga ibyigwa byose ubyandika kwa za mpapuro nyine umwigisha kaza kadukarira ikayi wanjiri heha ukamwereka gwa rupapuro harigira gusohora ashaka kwiga ariko ntabikoresho fisi je cyo nosaba Genede cyangwa Yasere nuko yo inyarukirizana n'igoga kuko buryo umwaka utanguye ubugi
ishirahamwe Action Aid na Hasere ngo ico kibazo barakizi ariko nta nyishu itomoye baratanga
kugeza uyu munsi Action Aid na Hasere ntacho baravuga kubyerekeranye n'amashure ngira ngo mwomenya yuko n'abanyeshure naho bari kwishure ishirahamwe Action Aid risanzwe rijejwe by'indero ntabwo byabayemwo mu kwandika nk'uko byahora libigenza buri ntango z'umwaka bahora ba aribo bandika abanyeshure hanyuma bakabarungika ku mashure atandukanye b'impunzi ariko ubu ntivyabaye ibyo rero turiko turavugana n'urongo iryo shirahamwe ku rwego rw'ibaraka yaratumenyesheje yuko HCR atanyishu irabaha kuri ico kibazo kuko murazi yuko abo bashira mu ngiro imigambi ya HCR HCR niyo ibahereza uburyo
mumenya ko abo bana bamaze ukwezi kurenga batanguye amashure atabikoresho bafise muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi y'umurongwe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Arakoze na mugenzi wacu Jean Baptiste Bireha mukurangiza ano makuru. Twibuke bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu bakwije uno munsi misi ya 379 bavundiye mwibohero rikuru ry'intara ya Bubanza. Abo bamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakaba bahagaritswe igenekezo rya 2022 gitugutu uyu mwaka 2019 mu ntara ya Bubanza muri commune ya Musigati mu gihe bari bagiye gutohoza ibijanye n'indwano zariko zirahuza abagizi banabi hamwe n'abajeje umutekano w'igihugu. Abamenyesha makuru kuva ico gihe bakaba bagirizwa kuba bashatse kwifadikanya n'abagizi banabi no kuvuga abo bateye igihugu iryo genekerezo nyene. Amashirahamwe atandukanye yabampuza makungu eka ndetse nayo mu Burundi aranira gatya kabamenyesha makuru akaba dasiba gusaba irekugwa ry'abagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu n'ubu bari mu buroko ataco bazira. Aya mashirahamwe akaba amenyesha ko abamenyesha makuru atakindi bazize uretse yuko bazize umwuga wabo. Radio Inzamba n'ubu ikaba yifadikanije n'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari mwibohero ryo mu ntara ya Bubanza tubabwire yuko ejo buzoca. Ninonga rero duce dusozerano makuru twa twabateguriye nkingurukire mwebwe mwese mwayakurikiye nkingurukire bagenzanje bakoze ibishoboka byose mafashije kuyegeranya yakoze uwari mu ngabwe ivyuma inosa kugira Imana mugira ibihe byiza.